Iri ni Ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza se, ni Thomas Kamirindo ndubasuhuza. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi turavugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
We are now all rooting for his success in uniting and leading the country. The peaceful transition of power is one of the hallmarks of our democracy. And over the next few months, we are going to show that to the world.
Uyu ni President Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku matora yabaye ejo bundi ku wa kabiri. Niyo tuza kwibandaho mu makuru, ariko tubanze duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezwaho na Rosine Munezero.
Urakoze Thomas, mwaramutse mwese abateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Makuru avugwa hirya no hino ku isi, tuyahere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Hillary Clinton yari kahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu, yashikirije ijambo kuri uyu wa gatatu, aho yakeje umuwatsindiye amatora y'umukuru w'igihugu mu Republican Donald Trump, mu kuvuga ko yizeye ko azoshobora kuyobora abanyagihugu bose cyo kimwe. Clinton yahoze ari umushikiranganji wa Leta ya Amerika, akaba yari umukenyezi wa mbere yiyamamarije kuyobora Amerika. Yabwiye abanywanyi biwe ko aho yari mu gisagara cha New York ko yasanze igihugu kirimwo amacakubiri ku rugezo atawabiziga. Yamara asaba abanywanyi biwe guha akaryo Trump ko kuyobora. President Barack Obama agiye kurangiza ikiringo ciwe, akaba kandi yaranafashije cyane umukandida Hillary Clinton mu myiyamamazo. Yavuze ko nubwo iyo myiyamamazo yaranzwe n'ukutumvikana mu bya politike, bose baguma ari Abanyamerika. President Obama yatumiye Donald Trump mu nyubako ya Maison Blanche kuri uyu wa kane kugira baganire ku bijyanye n'ibisikanya ryabo ritekanijwe itariki ya 20 ukwezi kwa mbere kumwakuza. Donald Trump yaraye atahukanye intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu, akaba yaronse amajwi ashika ku 279, nayo Hillary Clinton akaba yaronse 228. Ni mu gihe amajwi akenewe kutahukana intsinzi ari 270. Abimukira baturuka mu gihugu cha Somalia hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamenyesha ko umukandida wipfuza cyane atashoboye gutahukana intsinzi. Yamara uwo mugwi w'abanyagihugu uvuga ko wagize intambwe ikomeye muri ayo matora mu gutora umushinga mateka yahoze ari impunzi ava mu gihugu cha Somalia. Ian Omar n'umukenyezi w'imyaka 34 yatowe muri Leta ya Minnesota, niwe mushinga mateka wa mbere atowe aturuka mu bimukira baje bava muri Somalia. Mu ijambo yashikirije yabwiye abanywanyi biwe ko intsinzi atari yiwe gusa, ariko ko ari intsinzi kubimukira bose baturuka muri Somalia, abayisilamu, imigwi y'inkwehwa na cyane cyane kubigeme bari mu ikambi ry'impunzi rya Dadaab riri muri Kenya, aho yaba imbere yo kuza muri Amerika. Igisagara cha Minneapolis kiri muri Leta ya Minnesota, aho Omar asanzwe aba, gisanzwe arico gisagara kibamwe abimukira benshi baturuka muri Somalia. Abenshi muri abo bimukira baganiriye n'Ijwi rya Amerika imbere y'uko amatora y'umukuru w'igihugu atangura hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bavuga ko bari bashikiye umukandida Hillary Clinton bivuye ko bafata ko Donald Trump ataberekwa. Abasirikare bashika kwijana abakorera ishyirahamwe mpuzamakungu ni muri Sudani y'umanuko batahukanywe mu gihugu cyabo kuri uyu wa gatatu. Ni mu gihe igihugu cya Kenya cyari cyatangaje mu minsi iheze ko kigiye gukura abasirikare bacu bashika ku gihumbi basanzwe bariko bakoreraho muri Sudani y'umanuko. Iyo ngingo igihugu cya Kenya cyayisohoye nyuma yaho umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon afatiye ingingo yo guhagarika Lieutenant General Johnson Mogoa Kimani Ondieki yararongoye inteko mvamakungu za ONU muri icyo gihugu. General Major Benjamin Biot yabwiye abamenyeshamakuru na ko murambabarira, yabwiye abamenyeshamakuru ko uwo ari umugwi wa mbere bakuyeyo, kandi ko bariko barangura icyo gikorwa bisunze itegeko ryatanzwe na Perezida wa Kenya mu ndwi iheze. Tubise ko General Major Ondieki yahowe icyegeranyo cya ONU cyamwagirije ko inteko yararongoye ataco zakoze mu gukingira abanyagihugu mu ntureka zabaye aho muri Sudani y'umanuko. Mu kwezi kw'indwi intureka zahitanye abantu bashika ku 300. Muri Haiti, Leta yatanguje isekeza ryo gucandaga abanyagihugu babangamiwe n'ikiza cha korera mu duce tumwe tumwe tw'igihugu inyuma yaho haciri igihusi Matthew. Iryo sekeza ryatangwe kuri uyu wa kabiri rikaba rigenewe abantu bashika ku 800,820. Ni ryo sekeza rya mbere rinini mu mateka y'isi. abantu bashika ku abantu bashika ku 3,500 niwe bavugwa ko banduye indwara ya kolera bivuye ku gihusi Matthew chatumye kiza cha kolera kigwira ho muri Haiti mwamenya kandi ko igihugu cha Haiti kirangwa mwikiza cha kolera kuva mu mwaka w'2010 abantu bashika ku 9,000 akaba ari bamaze guhitanwa n'ico kiza naye mugujejwe gutunganya amatora mu gihugu cha Ghana umenyesha ko abakandida bashika kuri 7 ari bo bemerewe guhiganwa mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora ategekanwa kuba itariki 7 z'ukwezi kuza kwa 12 batandatu muri abo bakandida baserukira imigambwe ya politike hakabamwe umukandida umwe yigenga kuri wa gatatu ku mugwa mukuru wa Ghana niho bakora tombora y'uburyo bazokurikirana ku makarata y'amatora umugwise ni ukaba warakuye ku murajyo muri iyo higanwa abakandida batari bake bivuye ko batari bakwije ibisabwa n'amategeko imigwi itandukanye igizwe n'abanyepolitike hamwe n'amashira hamwe adaharanira ibyicaro bya politike bamenyesha ko ivyo bishobora gutera icuka kibi bigatuma amatora atizegwa Eric Zapasu umuvugizi w'umugwiseni amenyesha ko nubwo hari imyidodombo mu banyepolitike itegurwa ryayo matora ryagenze neza
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradio yanyu mushobora no kudusanga ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com facebook voa radio yacu ayo rero yari amakuru yo hirya no hino mu kanya tugiye kwibanda ku matora yo kuwa kabiri muri leta zunze ubumwe za Amerika Kandida w'ishyaka ry'abarepublikani muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump niwe rero watorewe kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu myaka 4 iri imbere. Muri rusange abanyarwanda b'ingeri zitandukanye barashima uburyo demokarasi yashinze imizi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Barasaba ariko ko ibihugu bya Afrika byahakura amasomo. Eric Bagira Ubusa araduhi inkuru.
Mwijoro ryo kwa kabiri rishyira kuri wa gatatu benshi mu banyarwanda bajijutse ntibagohetse baraye ku mateleviziyo n'imbuga nkoranyambaga bategerezanyije igishyika ibyari buve mu matora y'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amatora hagati y'abakandida babiri bari bahanganye byanze bikunze ryari ihame kutorerwa umwanya wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aboneka nyuma y'igihe kirekire abantu batazi uwagombaga gusimbura Bwana Barack Obama ku mwanya w'umukuru w'igihugu umuherwe Trump watsinze ku majwi 278 benshi baravuga ko intsinzi ye yatunguranye ku buryo na n'ubu hari n'abatarabyiyumvisha Hillary Clinton wahabwaga amahirwe kuruta yagize 218 barashingira ku buryo Trump yamamaye yumvikana mu kwiyamamaza kwe mu migabo n'imigambi yari bumbatiye amagambo akarishye Dr Christophe Kayumba n'umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda icyarimwe n'umusesenguzi kuri politiki mpuzamahanga arasanga Afrika yagombye gufatira isomo rya demokarasi kuri iyi nsinzi ya Trump
nubwo mu kwiyamamaza bavugaga cyane cyane abashyigikiye Trump yuko hazaba kwiba amajwi twagira ngo hazaye imvururu ariko wabonye yuko ntawavuze yuko amajwi yibye bayabaze na Afrika rero nibaza yuko ari ikintu twakwigiraho cyane kuko ugiye kureya byavuye muri Kenya bamaze gutora Uhuru Kenyatta ubu yatsinze Raila Odinga ntiyabyemeye ibyavuye Buganda n'ubwo haracyari imvururu hagati ya Museveni na Dr. Kizza Besigye ntago babyemeye muri aka karere rero cyane cyane muri Afrika muri rusange ndetse ibintu byo kutemera amajwi ni ibintu tugomba kureka tugafatira hari urugero
uyu mwanzuro w'abanyamerika se wo gutorera bwana Trump kuyobora igihugu cy'igihangange kandi yafatwaga nk'igicibwa cyane binyujijwe mu itangazamakuru byo byaba bisobanuye iki bwana Alphonse Muhire Munana n'umunyamakuru wa Radio Isango Star mu biganiro bicukumbuye kuri politiki
biragaragaza ku rundi ruhande ikigero cy'iminyumvire abaturage b'abanyamerika bafite wenda biraturuka ku ijanisha ry'abize ijanisha ry'umuntu gutekereza ku giti cye akifatira umwanzuro barenze icyo navuga ngo ni propaganda muri media badakurikiye ngo hari umuntu wari president nka Obama hari FBI iri kuvuga gutya hari ko Trump yagize gutya oya bumvishe bo nk'abanyamerika barenga iyo propaganda yari muri media barenga ibyo president Obama ari kubabwira ubwe rewe uri ku butegetsi
kuba se Clinton wo mwishyaka ry'abademokrate wahabwaga amahirwe adasanzwe bikaza guhinduka ku mwanzuro wa nyuma byo byakiriwe bite bwana Oswald Mutuye Yezu umwanditsi mukuru wa City Radio birasa n'ibyamukoze ku mutima kandi hari cyafata nkangira bayazana
baramba baje bariye bagabo bibikomerezwa bose bayoboye America barwanyaga Trump barababaje za ngufu za Michelle Obama yamamaje Clinton urabona ingufu Obama yakoresheje ishyira mu mwanya wabo bari hehe niba na Clinton buri ugerenje barabamuvunikiye sinzi ko babameze
kubanyapolitiki muri Afrika se bakunze gutungwa gatoki mu kuniga demokarasi byabaye mu matora ya Amerika byaba bifite somo ki n'ikibazo nabajije bwana Boniface Twagirimana wo mwishyaka FDA inkingira itavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda
sinavuga ngo ni isomo kubera ko bayobozi ba Afrika ko badakeneye gufata amasomo nk'ariya bakeneye gufata abaturage babo ku ngufu gusa bakabatoresha bidahuye no gushaka kwawo ariko yatandukaga rya isomo ryiza kuko abaturage bihitiyemo rwose kandi iby'abantu bibwiraga namo mu byari by'amasondaje bisa naho abaturage babivuguruje baravuga bati uwo dushaka ni gahunda yatubwiye ni iyingiyi ubona ko abantu bose byabatumbiye kuba abaturage bashyize kuri Trump mu gihe abantu bibwira ko ngo Hillary Clinton uri butorwa
mu kwiyamamaza kwe Donald Trump yakunze kuvuga ko azita kuri Amerika kuruta ku ruhande rumwe ariko abasesuye nguzo yo bavuga ko bushobora kuba bwari uburyo bwo kwiyamamaza
nkurikije ko nabonye Trump yiyamamaza nkurikije ibitekerezo byafite ntabwo nibaza yuko aka karere dutuye kazagira ikibazo ndetse no mu ijambo bamaze kuvuga yavuze ati njyewe nzakorana n'ibihugu ariko sinzinjira muri politike y'ibyo bihugu urebye Amerika kenshi bayirega yuko yivanga muri politike y'ibihugu byo muri Afrika ndetse no muri aka karere nkibaza rero yuko Trump kuri urwo rwego atari umuntu werekanye yuko azateza imbere demokarasi ku isi
biteganijwe ko bwana Donald Trump azemezwa nka perezida wa Amerika mu kwezi kwa mbere umwaka utaha wa 2017 abaye perezida wa Amerika wa 45 agiye gusimbura bwana Barack Obama akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
mu Burundi umugambwe SNDD-FDD uri ku butegetsi urakeza Donald Trump watorewe kuba umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika umunyamabanga mukuru wa SNDD-FDD Evariste Ndayishimiye avuga ko amatora ya Amerika akwiye kubera akarorero u Burundi Eloge Wilika neza araduye ibindi bisobanuro
mu kiganiro hamenyesha makuru umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi SNDD-FDD yavuze ko akeje rwose Donald Trump n'abanyamerika bose bafashe mu minwe kazoza kabo Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko amatora ya Amerika yari akwiye kubera akarorero Abarundi
baduhaye akarorero keza kubona bahiganwa ubutsinzwe akakenguruka ibyavuye mu matora ntacaja mu byo gutera igere nakarero keza cyane nibaza yuko abarundi nabo bafatira ko mu gihe habaye amatora bakamenya ko bahiganwa bose ari abenegihugu kandi hatsinda umwe mugabo utsinze atabagukuye ko bwabwenegihugu bwawe
bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cya Bujumbura baganiriye n'ijwi rya Amerika boberekanya akababaro kabo kubera Hillary Clinton yatsinzwe
Patrice kandi amahigwe twayabona cyane yuko ashobora gutwara Amerika none cyatubabaje cyane mu byari kuba biduhimbaye cyane ko bwa bari bwo bwa mbere tubonye umufasoni ashobora gutwara Amerika none turababaye cyane
byari kuba byiza yuko yotsinda hanini yotuvugira muri bimwe bimwe kuko hari ihohoterwa ry'abakenyezi ugasanga bamwe bariko barabacinyiza naya 30% bemerwa ugasanga riri kwiremerwa yari kuba intambwe nziza iyo inari atsinda twari kugira umunezero ntangere ku bakenyezi bo mu gihugu
hari n'abandi bafite icyo biteze kuri Trump
bijya navyo yahoravuga yashikirije nibaza ko yazoronka abakonseye bari experimente cyane muri politiki nirabaza umufasha kuzaryohora ibyo avuga n'ibyo akora ama nka puissance mondiale twiteze ko nyine u Burundi bogira icyo babufashije nabwo muri zinjyane zagiye ziraboneka natwe tukaronka amahoro kanaronkeraho kandi rya demokarasi bafise ukwemera uwatsinze ukwemera ko bose bajya mu matora kwanza
umugore cyico kimwe ibyo akora n'umugabo ndamushigikiye cyane gose umugambwe wiwe uje atari uwaho rutwara tumwiteze ko changement kuko igihugu kibwirizwa guhinduka gutwarwa n'abantu batandukanye hanyuma twibaze yuko ibyo bamuvuga ko atari byo atamaca kubiri cyane byo haba birabure bo mu Banyamerika apana yuko bavuga ngo l'Amérique pour les Américains gusa
bamwe mu bategetsi ba Amerika barerekanye aho bahagaze ku njyana za politike ziri mu Burundi kuva mu mwaka uheze mbere harabavuze batagiye umunwa kw'ikiringo cya gatatu cya perezida Nkurunziza cyaho nyanza amategeko Evariste Ndayishimiye yibaza ku itorwa rya Trump rizohindura ishusho u Burundi bwari bufite muri Amerika
twe turafite icyizere yuko bizogenda neza kuko twe turemera demokarasi kandi turemera inzego zagiye hari makubera n'inshasha zizoboneraho akaryo ko kuraba nazo izo nzego kuraba ati mbega mu Burundi bijya byari biki hanyuma rero bariko barayivyo arivyo natwe tuzobona hakaryo kuko bisigura kuvyerekana hanyuma bitume n'imigendanire icikomera hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Burundi.
Kubwa pia Clavier Nsengiyumva akurikiranira hafi vya politike haca arikare kumenya politike ya Trump kuri Afrika.
Ni vyo kuraba ubwambere mbere ku nyungu z'igihugu cagize ayo matora cyo bishobora guhindura kuri Afrika. Ivyo haracarikare kugira umuntu abivuge, mugabo hariho byinshi yari yaramaze kuvuga akiri muri kampanye akiri kwari yamamaze cyane cyane aho asa nk'uwari yaraneguye gose intwaro ziri muri Afrika, ariko hagati y'ibyo yavuze ariko ari yamamaza n'ibyo azokora birashoboka ko ashobora kuba uwundi murongo. Nuko hariho inyishu agomba gutanga zerekeye ingorane zihanze abanyamerika ubwabo ubwa mbere na mbere, ivyo bindi nabyo bikazoza mu nyuma.
Nsengiyumva asanga no Burundi hakiri kare ko bwizera impinduka mu migenderanire hagati yabwo na Amerika.
Burundi rero nta kintu gishasha bwagize gisumba ico gahora bugira mu gukeza ibihugu bivukanye canke aho dusanzwe dufitanye imigenderanire. Rero kuvuga ko hari ikizohinduka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni kinini cyane si gihe cyo kuvuga icyo bagiye gukora ubwo nyene kuko ntacyo baratangaza, ariko kimwe nuko gushima yuko Donald Trump yatsinze birashobora kuba bibonamwo nk'agahengo kuko boba bavuga yuko leta ya Obama itarisa nk'iyari borohereje.
Donald Trump umugambo wa Republican azoshikira amabanga ku itariki ya 20 kwezi kwa mbere umwaka wa 2017. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamukeje abicishije ku rubuga rwe rwa Twitter. Pierre Nkurunziza yavuze ko insinzi ari Abanyamerika bose. Eloge buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Abahanga nabo batangiye gusesengura ibyaya matora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yaganiriye n'umunyamategeko Maître Innocent Twagiramungu uba mu Bibiligi, amubaza niba hari ibizahinduka muri politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Afrika, ku Rwanda no ku Burundi.
Ku giti cyanjye ndetse hari n'abandi benshi twaganiriye hano mu Bibiligi, haba mu benegihugu kavukire cyangwa se no mu bandi babimukira nkatwe. Mu by'ukuri abantu benshi babyishimiye, uretse abari muri politiki wenda bafatanyaga ibikorwa byinshi na Madamu Clinton bababaye cyane, ariko abantu babyishimiye ndetse bamwe baravuga bati ibinyamakuru byacu ntabwo bikora neza ngo usanga nabyo bibogamye cyane, ku buryo bavuga bati uriya mugabo Trump agaragaje ko umuntu ari wese ashobora gutekereza kujya muri politiki akabagira amahirwe yo gutsinda agatera imbere, atari ngombwa ko haba imiryango imwe n'imwe igenda isimburana muri politiki, isimburana ku buyobozi bw'igihugu. Ugasanga byarabaye nk'ibintu bimeze nka cyami kandi byitwa ko biri muri Repubulika. Murabona ko Madamu Clinton umugabo we yabaye perezida, iyo atsinda ni nkaho haba hari nk'abaperezida babiri bari mu buriri bumwe. Ni ikintu giteye ubwoba kubwishwa no gukira kuba ashobora no kuzakira nawe ndagushyiraho umwana wabo nawe ngo bazamumamaze kera.
Muri make niba mbuva neza Maître Twagiramungu, muravuga ko abishimiye intsinzi ya Donald Trump babitewe nuko batifuzaga ko Madamu Hillary Clinton yaba perezida kandi umugabo we yarabaye perezida? Nta kindi
nicyo ni kimwe ikindi nuko abantu bavuga bati Donald Trump kuva yajyaho biragaragara ko yazana amaraso mashyashya mu butegetsi bwa Amerika, kubera ko iyo Clinton yatsinda byari kuba ari manda gatatu mu by'ukuri y'abademokrate, ku buryo gusanga administration ubutegetsi bwose ari nk'ibintu bikomeje, ku buryo Amerika yari kubuza ikintu cyo kuzana amaraso mashya mu banyapolitike. Ariko cyane cyane hari n'abavuga bati Trump afite programu yo mu bukungu inogeye abanyamerika benshi bafite ibibazo by'ubukene, bakeneye umuntu ubahumuriza.
Nkamwe se nk'umwe mukira muri aho ku mugabane w'Uburayi, Maitre Twagiramungu, murebye intsinzi ya Trump ku bantu benshi bari ku mugabane wa Afrika, cyane mu karere k'ibiyaga bigari, mubona hari icyo izahindura ku bijyanye na politiki ya Amerika kuri Afurika, tuvuge ku Rwanda no ku Burundi?
Mu by'ukuri politiki ya Amerika ikorwa muri kara gace k'ibiyaga bigari, kuva izi manda ebyiri zishize za Obama ndetse na manda ya Clinton yabanje, murumva n'imyaka myinshi niyo politiki yari ihari. Ku buryo rero kuba haza undi muri ya mwanya wa perezida wa Repubulika kandi akaba ari no mu ishyaka ritari ku butegetsi, ni ukuvuga ko bafite ububasha bwinshi bwo kuba bahindura politiki hari iwacu, si naho gusa, bashobora no kuyihindura ahantu henshi cyane. Iyo tutakwibeshyaho nuko mu by'ukuri usanga inyungu z'igihugu cyabo zigomba kumya kubarizwa cyangwa se zikanatera imbere kurushaho, ariko bashobora kugira ibyo bahindura mu buryo bitwaraga mu kugira ngo babungabunge izo nyungu zabo. Ntabwo rero izo mpinduka zishobora kuba hariho ishyaka rimwe ryari rimazeho imyaka irenga cumi n'ingahe ryo rikora iyo politiki. Ntabwo ishya gusa inahindutse, ni uko no muri politiki hajemo abantu nka Trump utarusanzwe ari muri politiki ngo uvuge ko hari ibintu byinshi yashaka kugira ngo azakikire, ku buryo afite ububasha bwinshi n'ubushobozi bwo kuba yashyiramo abantu no gukora politiki ye agahindura Amerika akahesha ikuzo.
Naho mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye na Leonce Hakizimana, inzobere mu bya politiki uba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hakizimana ati insinzi ya Donald Trump ni insinzi y'Abanyamerika benshi bari bifuje ko ibintu bihinduka.
Ego me niko tubibona, batoye baravye bashaka ko ibintu bihinduka. Mugabo umuntu agiye kwiraba neza haragiyemo n'ukuntu hari Abanyamerika benshi batashoboye gutora, batari bafise ingufu zo kuja gutora, na cane cane uravye ingene propaganda yagiye araba. Ibi vyaratumye abantu benshi batashoboye kugenda, ugasanga bari bashikiye Trump baciye bashiduka ari benshi cane, nibaza ko vyamufashije gutora gose.
Muravuze Abanyamerika bo batari bafise ingoga zo kuja gutora, izo ngoga zabuze kubera iki?
Nibaza ko zabuze kubera uravye Clinton abantu bari bamushigikiye, abantu yari yizigiye ko baza gutora bari abantu b'abakenyezi bene urwaruka, na cane cane abo abantu bava muri Amerika Latine bari bazi yuko basiduka ari benshi. Mugabo Abanyamerika bava abantu b'impunzi bava muri Amerika Latine barashidutse cyane, mugabo ingorane yabaye ni kubera ntibari benshi bakwiye kugira ngo bashobore gufata ikibanza nini ugereranije n'Abanyamerika bo ngaha abari bashaka ku bintu bihinduka.
Umunyamatungo Donald Trump yaratowe, naho kenshi na kenshi yari yatangaje ibintu eka bituma imirwi imwe y'Abanyamerika imuva ko aho navuga abapfasoni, nkavuga cyane cyane n'abimukira, cyane cyane tukavuga n'umugambwe wiwe. Murazi ko abategetsi benshi b'umugambwe wiwe batari bamushyigikiye kiretse bamwe bamwe gusa, insinzi yiwe muyivuga ku gikandi mbona abantu bose batari inyuma yiwe.
Ya vyaratangaje kuguma bitanobera abantu benshi baracatangara, nibaza yuko ukuntu yitoje ari ibintu ngira ngo istwara amerikani izogerageza igakuramo icigwa yuko ibintu la technology ingene abantu yamamaza bazasubira babisubiremo barabe yuko bitakirimo ku byarimeze kera sino ibyo yagiye aravuga kuva atangura rushika n'ubu nibaza yuko iyo umuntu ariko ariyamamaza aravuga ibintu so rimwe mugasanga ararengeje urugero gatoyi umuntu yarabibonye no mu yandi matora yaheruka kera hageze kwa twara iyo nico kibazo ciwe azategeza kwishura ninge nazashobora gukuza abanyamerika bose nibaza kuravye ijambo yavuze nibaza ko azobigira ikuru nuko abandaza bakamushikira nahandi nibaza yuko ibyo yavuze nibintu nibaza ko bijanye n'amatora ariko aritoza agomba ko abanyamerika bavugiye ngaho bamushikira cyane cyane nabo kandi baragiye ngaho arabigira
ingaruka mubona zo mu minsi iri imbere nk'izihe hariho abantu benshi bavuga ko eka iragi rya perezida Barack Obama rizoba rigiyeho twovuga cyane cyane nka wa mugambi wiwe ukuvuza abanyamerika hakaba kandi nuko muri iki gihe aba republika zo babiganje mu nzego zose na amashinga amateka na amahingu z'amateka eka no mu rwego rwa perezida aho ingaruka mubona mu minsi iri imbere nize kuvyerekeye cyane cyane utetse
yego ntazo bintu byinshi birinduka nuko nama bimeze nyene yabo umuntu yahagiye wundi mu president hari ibintu bizohinduka n'ibintu bitazohinduka ibintu bizohinduka nk'uko mu bivuze n'ibintu byerekeye urya mugambi wa Obama yari yashizeho uko kuvuza abantu benshi uryo uzoteza gusubirwamo kuko mu gihe atamahera abonetse yo kujamwo na parema badashoboye gushira hamwe gushaya amahera uwo mugambi uzoteza gusubirwamo baraba ukuntu babwira ukundi gushasha abakene bazomuhavu wa Trump ni bazaye kwatazo cyangwa ntimuvugo yarigeze no kubivuga ati Jesse ndoreka ku muntu aja mu babara yiswa ni ngwara ntavugwe igikuru ningene ya mahera zova muri tagisi y'abanyamerika bazovugwa mu gabo byo bazovugwa ni bazovugwa ni ngwabo z'ubutanye hari ibindi bitazohinduka ara politika amerikani ugazi imyaka n'iyindi hari ibintu bidahinduka cyane ni kuvuga hari ibintu usanga haba nko muri arumema haba ibintu byo muri nko muri rasonze exteriere naho nibaza ko urwamo rwabaye rwinshi usanga hariho la politika international usanga igora kwihinduka gucyogo no kwaje mu president
Leonce Hakizimana murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye
Okay, murakoze cyane.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mukanya turasoza aya makuru muri Kerosine Munezero atwibutse muri make avugwa hirya no hino.
Muri make amakuru twabashikirije avugwa hirya no hino Hillary Clinton ariko ahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu yashikirije ijambo kuri wa gatatu aho yakeje watsindiye aya matora y'umukuru w'igihugu. Umurepublikani Donald Trump mukuvuga ko yizeye ko azoshobora kuyobora abanyagihugu bose cyo kimwe Clinton yahoze ari umushikiranganji wa leta ya Amerika akaba yari umukenyezi wa mbere yiyamamarije kuyobora Amerika abimukira baturuka mu gihugu cya Somalia hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamenyesha ko umukandida bipfuza cyane atashoboye gutahukana intsinzi yamara uwo mugwi w'amenye w'abanyagihugu uvuga ko wagize intambwe ikomeye muri aya matora mu gutora umushinga amateka yahoze ari impunzi ava mu gihugu cya Somalia Ihan Omar n'umukenyezi w'imyaka 34 yatowe muri leta ya Minnesota niwe niwe mushinga amateka wa mbere atowe aturuka mu bimukira baje bava muri Somalia Abasirikare bashika kwijana baturuka mu gihugu cya Kenya bakorera mu ishyirahamwe impuzamakungu ONU Muri Sudani y'umanuko batahukanywe mu gihugu cyabo kuri uyu wa gatatu ni mu gihe igihugu cya Kenya cyari cyatangaje mu minsi iheze ko kigiye gukura abasirikare bacu bashika ku gihumbi basanzwe bakorera aho muri Sudani y'umanuko nayo muri Haiti leta yatanga ugisekeza ryo gucandaga abanyagihugu babangamiwe n'ikiza cyakorera mu duce tumwe tw'igihugu inyuma yaho haciri igihusi Matthew iryo sekeza ryatanguye kuri uyu wa kabiri rikaba rigenewe abantu bashika ku bihumbi amajana 820 n'iryo sekeza rya mbere rinini mu mateka y'isi umugujyo aje gutunganya amatora mu gihugu cya Ghana umenyesha ko abakandida bashika kuri indwi aribo bemerewe guhiganwa kiba mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora ategekanya kuba itariki 7 z'ukwezi kwa 12
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Facebook VOA Radio yacu Ibiganiro byacu birakomeza mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Be away.